Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jewe Diane Nininahazwe. Amakuru tubafitiye tuyahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu ejo ni Mukankusi.
Agaco kitwaje intwaro karayikishe abapolisi batanu mu majyaruguru ya Burkina Faso. Abagabo bafite intwaro batamenyekanye bishe abofisiye mu gipolisi batanu mu gitero cyagabwe ku bashinzwe umutekano mu majyaruguru y'igihugu mu gitondo cya kare ejo ku cyumweru. Abagabye igitero bagera kuri 15 barishwe nk'uko minisitiri w'umutekano yabivuze mu itangazo. Ibyo byabereye mu ntara ya Suru hafi y'umupaka w'igihugu cya Mali, aho imitwe ya Kiyisilamu ikora n'umutwa Al-Qaeda n'uwa leta ya Kiyisilamu yongereye ibitero muri iyi myaka ishize nubwo amahanga yahagurukiye kuyihakura. Minisitiri ushinzwe umutekano yavuze ko abagabye igitero bateye saa 11 za mu gitondo kandi ko 15 muri bo biciwe muri iyo mirwano. Imitwe ya Kiyisilamu yadutse mu mpande zose z'akarere ka Sahel muri Afurika yica abantu ibihumbi, ikura abandi babarirwa muri za miliyoni mu ngo zabo muri Burkina Faso, Mali na Niger. Abantu babarirwa muri miliyoni imwe n'ibihumbi 200 bakuwe mu byabo n'urugomo muri Burkina Faso honyine. Ku bireba Sudani hakomeje gushakishwa icyahuza Abanyasudani nyuma ya kudeta. Abategetsi muri honyi bakomeje gushakisha uburyo bwakoreshwa mu guhuza Abanyasudani n'icyakurikiraho nyuma y'uko minisitiri w'intebe akuweho, abantu 100 bakihereza imihanda basaba ko hasubizwaho ubuyobozi bwa gisivili. Abantu benshi bagaragarije General Abdel Fattah al-Burhan ko batamushyigikiye ubwo yakuragaho guverinoma ya minisitiri w'intebe Abdalla Hamdok ku wa mbere w'icyumweru gishize, akanata muri yombi abanyapolitiki bakomeye. Imihanda cyakora ahanini yarimo umutuzo ku munsi w'ejo ku cyumweru. Ku rubuga rwa Twitter, intumwa yihariye ya ONU kuri Sudani, Volker Perthes, yagize ati: "Twaganiriye ku buryo bwo guhuza Abanyasudani n'inzira ibintu bigomba kunyuramo. Nzakomeza kubishyiramo ingufu n'abandi Banyasudani bireba." Perthes yavuze ko Hamdok yari ari mu rugo iwe aho ameze neza ariko akomeje gufungishwa ijisho. Ibikorwa by'umuryango w'abibumbye byo guhuza Abanyasudani byatangajwe mbere y'imyigaragambyo kwa gatandatu. Ntacyabivuyemo cyashyizwe ahagaragara. Icy'ingenzi cyumvikanyweho mu biganiro nk'uko abanyepolitiki bari babirimo babivuze ni ibyasabwe ko Hamdok ahabwa ububasha bwuzuye bwo gukora umurimo we kandi agashyiraho guverinoma igizwe n'impuguke zitari abanyepolitiki. Hamdok yasabye ko abafunzwe barekurwa kandi byakurikizwaga mu buyobozi bwariho mbere ya kudeta bikubahirizwa mbere y'uko agira indi mishyikirano iba. Amerika ihangayikishijwe n'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Myanmar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zifite impungenge nyinshi ku bivugwa ko ingabo zishinzwe umutekano za Myanmar zihohotera ikiremwa muntu muri leta ya Shin. Mu bivugwa harimo gutwika no gusenya amazu arenga 100 na za kiliziya z'abakristo. Itangazo rya Departement ya Leta muri Amerika ryeje ku cyumweru rigira riti: "Twamaganye ibikorwa by'urugomo nk'ibyo by'ingoma ya Birmania ku baturage, ku ngo zabo naho basengera, bigaragaza uburyo ubuyobozi butitaye ku buzima n'imibereho myiza y'abaturage ba Birmania." Amerika yahamagariye ihagarikwa ry'urwo rugomo. Myanmar iri mu bibazo guhera ku itariki ya mbere kwezi kwa kabiri kuva habaye kudeta ya gisirikare yayobowe na Min Aung Hlaing nyuma y'imyaka 10 hageregezwa demokarasi. Isubiraho ry'ubuyobozi bwa gisirikare ryateje uburakari imbere mu gihugu no mu mahanga. Muri Ethiopia, ingabo za Tigray n'iza Oromia zivuga ko zafashe imijyi ibiri ku muhanda w'imodoka zihuta. Imitwe ibiri itandukanye ihanganye na guverinoma ya Ethiopia yavuze ko yafashe iyo mijyi ibiri ejo ku cyumweru mu gihe minisitiri w'intebe yatakambiye abaturage ngo bafate intwaro. Ubushyamirane bukwirakwira, hari impungenge ko bushobora guhungabanya igihugu cya kabiri mu bituwe cyane muri Afurika kigeze gufatwa nk'inshuti itajegajega y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi mu karere karimo umutekano muke. Minisitiri w'intebe Abiy Ahmed yahamagariye abaturage kwifatanya mu rugamba ku mutwe wa TPLF w'ishyaka rigenzura intara ya Tigreya mu majyaruguru ya Ethiopia nyuma y'uko ingabo za Tigreya zivuze ko zafashe undi mujyi wo ku muhanda w'imodoka zihuta uhuza umurwa mukuru n'icyambu cya Djibouti. Mu ijoro ryejo ku cyumweru, inyeshyamba za OLA za Oromia, intara ituwe cyane ya Ethiopia, zavuze ko zafashe umujyi wa Kemise uri mu birometero 53 uvuye mu majyepfo ya Kambodja kuri uwo muhanda w'imodoka zihuta zijya mu murwa mukuru Addis Abeba. ingabo za Tigray zavuze ko zizakomeza kurwana kugeza ingabo za Amhara zivuye mu karere kashyizwemo ibitwaro bikomeye ko mu burengerazuba bwa Tigray no kugeza guverinoma yemeye kureka imfashanyo ikinjira mu bindi bice bya Tigray.
Ejo ni mukankusi urakoze kuri makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya nayandi nibutse abakunzi b'ijugi Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tuti bakunzi b'ijugi Amerika nongere ndabashimire ko mubandanya kumva ijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda turi kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru z'igice cya kabiri c'amakuru yo muri kano gatondo. Mu Burundi abakora akazi ko guhererekanya amafaranga bakoresheje telefone mu buhinga bwitwa Limikash bavuga ko uno munsi baza guhagarika akazi.
Niryo tegeko ayiho uce tumwe tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umwaja mu gihe agize ikibazo c'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri limitere azokwimenya.
Uyu ni umwe mu bakoresha ubuhinga bwa Lumikash bwegukira ishyirahamwe Lumitere mu Burundi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yacu. Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika mu gihugu cy'u Burundi nari ndabiciye ku masonga mu kanya nkitangura. Abakora akazi ko guhanahana amafaranga bakoresheje telefone mu buhinga bwa Lumikash bagabisha ko baza guhagarika akazi uno munsi ku wa mbere. Basigura ko intandaro ya vyose ari amasezerano mashasha yerekeye inyungu bakura mu ishyirahamwe Lumitel ryo gutumatumana kwa makuru bakukira ibanki nkuru y'igihugu BRB mu mfunyapfunyo yo ihamagarira izo mpande zibiri kumvikana kugira ngo banyagihugu bafise amafaranga yabo mu matelefone ngendanwa ntibahahombere. Ibindi tubazumenyesha makuru wacu Pierre Clavernio nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ishyamiro mitere rijejwe gutumana tumana ko amakuru mu Burundi ryashizeho amategeko mashasha agenga igikorwa cyo kurungika, kubika, guhanahana no kubikura amafaranga hakoreshejwe amatelefone ngendanwa. Ayo mategeko ntawurizwa ko nabo yega bose. Abakora akazi ko kurungika, kubika no kubikura amafaranga biciye muri ubwo buhinga bwiswe Lumikash bavuga ko bagiye kuhahombera, bagabishije ko bagiye guhagarika akazi hamwe ayo mategeko adahinduwe. Uyu akora ko kazi arasigura urwo ruhombo ingene rumeze.
Niryo tegeko ariho uce tumwe tumwe twashoboye gusoma tubona ko hari itegeko rivuga ko umwaja mu gihe agize ikibazo c'amafaranga bakamwiba ibyo atashobora kugenda kubivuga muri limitere azokwimenya. Hariho ibyuko umwaja bamwibye canke carte sim itakaye ikononekara mu gihe ibi birimo amafaranga ibyo atashobora kukurikirana. Twebwe twemera neza kuri ha makori na mataxi mbere twari twarabirondeye kuva kera ingene twobikora ariko ntitwari twari twabirose. Ebe twashaka yukora imitere ahubwo ko yari yumvire ko turiha amakori na mataxi baje bacu bo bikora mu bundi buryo.
Ishyiramiro mitere rigira kabiri mu gihugu muyafise abanywanyi benshi nkuko vyerekanwa n'ikigo kijeje gucungera ubuhinga bw'itumatumana ko amakuru ARCT. Abenshi bagwiriye mu bisagara abandi hagati mu gihugu abafise ubutunzi bwabo amatelefone basaba ko icyo kibazo curabigwa hagufi n'inzego zose zibijejwe kugira ntibahahombere utwabo.
Ndaruka mbizi ba ku bantu bafite amakatsime ya limitere buguruje ama limitage ziba kuba aja bahora babikoresha ariko bayiyungunganya no kubakiriya kandi kuko hariho ahadafata rewo bategereza gukoresha limitage bityo gihe rero uruhombo koko rwamara ruri kwikote zose ababikoresha n'ababikenera. Leta ko yodufasha ikavugana na limitere bakaraba ingene icyo kibazo cyotorega umuti bo nyene amayinite cyangwa amahera aratakara tukabura ukuntu dushobora kuyerekana.
Abo bakora akazi ko guhanahana amafaranga bahamagara abafise ubutunzi bwabo mu matelefone kwihutira kubukuramwo kuko kuva ku munsi wa mbere atagikozwe bashobora kuhahombera. abo barungi kandi bakanakira n'amafaranga avuye hanze y'u Burundi basaba leta kurabira hafi ico gisata.
Leta nayo twayisaba ko yoba hafi y'aya masosiyete ya telecommunication kubera amakontra basinyisha abantu sanga harimo imitego imwe imwe kandi itorohereza abo ariko barakorana nazo.
Ishyamiro Miter ryo ryo risigura ko amategeko mashasha ryashizeho ari mu ntumbero yo gutunganya neza ico gisata cyo kubika no kubikura amafaranga. Inzego zibiri za leta, Ibanki Nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB n'ikigo kijejwe gucungera ubuhinga bw'itumanatumanako amakuru ARCT zafashe mu minwe ico kibazo. Mu itangazo zashize habona mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu, Ibanki Nkuru y'igihugu irakebura abakozi bakora akazi ko kubika no kubikura amafaranga ko batohirahira ngo bahagarike akazi. Izo nzego zibiri zerekana ko zitahura imyidogo yabo yamara kubabwirizwa kugenza make kugira ngo abanyagihugu bafise amafaranga yabo mu matelefone ntibagwe mu mporero. Ibanki Nkuru y'igihugu yemeje kandi gukurikirana hagufi ico kibazo kugira ngo imenye imvo n'imvano y'imyidogo imaze iminsi yibonekeza muri ico gisata co kurungika kubika no kubikura amafaranga biciye ku mirongo ya telefone. Abakora ako kazi basabwa kubandanya ukuri kwamye ibikorwa vyabo mu kurindira ko inyishu itomoye iboneka. Audace Niyonzima icagira ca mbere c'ubutwari Banki Nkuru BRB n'umuyobozi mukuru w'ikigo ARCT Samuel Muhizi mu itangazo bateye ko umukono baragabisha ko ubutanga amafaranga azuhagarika akazi azobihanirwa bikomeye. Ibanki Nkuru y'igihugu igira ko ihumuriza abanyagihugu ko atanumwe azohahombera ubutunzi yabitse kuri telefone yiwe abicije ku buhinga bwo gutumanatumana kw'amakuru. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Duce tubandaniriza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho bamwe mu banyagihugu b'abakongomani babandanya guhunga ibitero mayimayi maze iminsi igaba ahitwa mu Bibogobogo muri territoire ya Fizi, intara ya Kivu y'Epfo. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko igihugu cy'u Burundi canka kubakira. Inkuru irambuye n'umenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uvira, Vedaste Ngabo.
Ibitero by'abagwanyi ba mayimayi byibasiye akarere ka Bibogobogo kuva tariki ya 13 y'ukwezi kw'icumwaka 2021 byishe abantu barenga 15, bitwika imyanda irenga 13 ndetse binyaga amatungo abarirwa mu bihumbi nk'uko bitangazwa n'abayobozi b'akarere ka Bibogobogo. Bamwe mu baturage b'ubwoko bw'abanyamurenge bateshejwe ibyabo bari gushaka ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko bagera ku mpaka wa Gatumba bakimigwa n'abakozi bashinzwe abinjira n'abasohoka. Ramu Namagaje n'umwe muri izi mpunzi ziri gushaka ubuhungiro bagaruriye ku mpaka wa Gatumba.
Turimo kugenda duhunze tuvuye mu Bibogobogo turi impunzi dufite ibyangombwa byose, abakongomani bakatutambutsa kuri duwane twashika ku Barundi bakama banga ko dutambuka habe n'umusambo habe no gupimwa korona ntacyo barimo kudukorera barimo kwama dusubiza inyuma gusa ntibakeneye ko dutambuka. Twebwe dukiramiranye ingenzi zibereje mu ndi twaragiye twirwa kuzuba n'abana turasubira turagaruka nimugoroba. Habaye ejo kandi turasubira turagenda abana birwa bapfa nabi barira ku musozi baguma kutwimira baratwangira turagaruka nta na jambo tuvuganye tudasanze tudapimwe korona.
Chantal Nyazahabu nori mu bahunze bava mu Bibogobogo bashaka ubuhungiro mu Burundi avuga ko bashatse ibyangombwa byose by'inzira bibemerera kunyura ku mipaka ariko bagera ku mpaka w'u Burundi njibana birebe.
Turimo gushaka ku mpaka bagatumba nyine bakatubwira ngo nitugaruke dusubira iwacu ntaho twaye tuja ngwino ntabwo ari iwacu tukongera tukagaruka twahura n'abandi bakatangira gutora inkoni badukubita ngo dusubire iyo twavuye iwacu kandi ntahari nyine mazu baratwitse nk'abarazinyaze nta kintu na kimwe gihari tacu subizayo umuntu.
Ariko kuba kongomani bari kwemera mugatambuka.
Kuba kongomani bari kwemera tugatambuka nta kibazo na kimwe ikibazo gifite abarundi.
Aba bakongomani batangazwa n'uburyo igihugu cy'u Burundi cyanze kubafungurira imipaka ngo bahabwe ubuhungiro.
Twabahungiye aho tuzi ko ari abatabazi badutabara ariko ntiduhaye tumenye impamvu yatuma dukimiranwa twebwe abagore n'abana ku mugongo neza ariguma kuba ryizuba rikabica ineme bikabarya abana bemwe barwaye malaria kubera kwirwa kuzuba barwaye yari kubera kubura ico bari bakirwa kuzuba babaye banywa amazi y'ico none tazazara bafite imbaraga n'ubushobozi n'urukundo turamenyeza kugira ngo mudutabare muduheze ubuhungiro.
Kubera iyi minsi itatu abo baturage bamaze basubizwa inyuma bageze ku mupaka wa Gatumba muri bo hari abatangiye kujya mu ngambi zo mu Bugande.
Twahise kujyamo mu Bugande kubera mu Bugande ariho bari kwakira impunzi aho twari tuzi kuko bashobora kutwakira ari na hafi ni Bujumbura cyangwa se Burundi ariko batwanze batwimiriye duhitamo kuja mu Bugande kuko ariho bari kwakira impunzi kindi wacu harasenywe harashira tubona ko nta buryo nta mutekano tubafitiye wo kuhicara kubera kuko nanone ababidukoreye bataraja kureba kiri hafi
Juvenal Twaibu numwe mu bashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Uvira avuga ko nta mpamvu iyo ari yo yose umuntu uri guhunga ubwicanyi ashobora kwangirwa ubuhungiro aho yiteza amahoro n'umutekano aba baturage bavuga ko ku ruhande rw'umupaka wa Congo batari kubimira usibye ibyangombwa by'inzira n'amafaranga y'igipimo cya corona bari kubasaba usibye aba bari guhungira i Burundi babuze inzira hari abandi bari guhungira mu Bugande mu gihe abandi bakiri baraka mu rusengero ndetse no mu rusenda Kafulwe Kakukwe ndetse na Mutambara Vedase Ngabo kubwararijwe rya Amerika Uvira mu ntara kivuye epfo
ayagezweho mu gisata cha sport naho tuyahereye mu Burundi umurwi wa New Star kwa gatandatu indwi twari dusozereye wararonse uburenganzira bwo kuzoserukya mu nkino za Afrika zizohuza imigwi 16 yabaye iya mbere iwabo mu nkino za Basketball Africa League uwo murwi umenyerezwa na Richard Patrick Ngwizuruvugo yaciye mu murwi wa Regna Tigre mu Rwanda akaba yakuriye mu murwi w'urunani mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika Patrick yamenyesheje ko ari akamwemwe ntangere kubona umurwi w'u Burundi useruka muri izo nkino aganira na mgenzi wacu Désiré Hatungimana
Richard Patrick Ngwigiruvugo umenyereza umugwi wa New Star uhejeje kuronka uburenganzira bwo kubandanya mu mahiganwa yo gukurakura namwo mu nkino za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo Basketball Africa League mwakinye inkino zibiri kandi mu zitsinda zose ugwa mbere mwasumbije Cobra Sport yo muri Uganda ku manota 63-46 Urukino rwa kabiri naho mu mutsinda ku manota 78-78 ya Ulinzi Warriors yo muri Kenya wiyumva gutega mu menyereza inyuma yo gushika kuri iyo ntambwe mu bikesha iki
kintu kimwe nashaka shimimana shimimana cyane kubese n'ibaronse ingene byagenze byose shimimana dushimira n'abaturumise abarongo ekipe ntambwe ingufu nyinshi bashizemo kugira dushike ngaha kugira amahiganwa urabona ko iyo tutayakinaga ari uruhombo igihugu no ku mugwi navuga ko musanga icyo kintu cya mbere umuntu atangura gushima hama ku cyerekeye ingene ko tuyatsinze nuko tuyashoboye kurengana ntibyari byoroshe niteguye ntiyabaye myiza cyane nk'uko twaba twabyifuza nk'abamenyerezi ariko ndibaza yuko ubu ari ikintu gikomeye cyane ikintu twize kandi n'amahigwe twaronse kugira dukine ayo mahiganwa akurikira
ayo mahiganwa nyine muzohora n'iyindi migwi yafashe ibibanza vya bibiri vya mbere mu matsindi wabo n'imigwi itoroshe mugiye kuyategura gute
n'amahiganwa batoroshe n'amahiganwa asaba ingufu nyinshi n'amahiganwa urabona ko harimo uravye ekipe dufise ego ni ekipe nziza ariko bisaba yuko ushiramo nk'abandi bantu bikunze bishobose bivanye n'uburyo tukaraba tugashiramo andi maraso mashasha agafasha abahinguvu abo bandi bakiri batoyi barimo ko dufise ekipe kiri jeune cyane nukuri numva ko nukuyitegura kubera atandukanye n'amahiganwa turimo kandi urumva ko n'amahiganwa ashobora kudushyira ku rundi rwego rukomeye kubera urwego tugiye gukina rudushyira ko twokina amahiganwa ya bar finale za bar nubwa kandi ko byose ari imyiteguro tugiye hamwe staff technique tukagenda hamwe n'abarongoye ekipe numva yuko atakibuza yuko naho handi tuzobashika mani tugiye imbere numva ko tuzobashika kuri n'icyo kintu nuvuga ariko kimwe nshimira abakunzi ba basket nshimira abarongoye imigwi ya basket nshimira abarongoye umugwi yantu kuri barakoze ibikorwa bikomeye cyane intambwe nziza ku gihugu intambwe nziza ku bana b'igihugu ku bana b'abarundi navuga yuko ari ikintu gikomeye cyane dutegure dushyire hamwe dutegure iyo round ikurikira kuba ni round itaba yoroshe ni round umwe wese aba akwiye ashyiramo ingufu nyinshi cyane kugira ashobore gushaka kurajya amahiganwa y'amafinali ya bar numva ko kandi birashoboka byose kuri n'icyo navuga ama kugira ngo turaryohe cyane ari twebwe ari abakinnyi abarongoye umugwi gusa nuko tuzokomeza dukora dushyira imana imbere dukora dushyira ibikorwa imbere ama tukaraba ko twoshika amafinali ya bare kandi byose birashoboka
Coach Richard uravye uko abakinyi babo bitwaye muri izo nkino urashima
kuri kugira abagwane batsinda urukino n'ikintu kiba kitoroshe ariko nanabashimira muri rusange kubera bitanze iyo twagerageje kuganira mu mafarimo abagerageje kuri kurera ko babishyiseko nabona ko barimo bakinye benshi aribwo bwa mbere bakinye amahiganwa izi bari na Amazon 5 muri rusange iganwa n'iganwa twagerageje no kuganira n'abakinnyi dusaba objectif imwe twese tuzi aho dushaka gushika naho turi naho tugira turi kutondera kuja rero navuga ko muri rusange twese turi hamwe objectif ni imwe gukina aya mahiganwa nk'umukinnyi nibyo twagerageje kuganira ni visibility ikomeye cyane yaba umukinnyi yaba umuentrener yuko tugerageza gushika kure hashoboka kandi tugatera n'iteka igihugu yajya ekipe isohoke igihugu idarapo ry'u Burundi iraduzwa mu makuru bavuga yuko no kuri ari igikorwa gikomeye coba kiriko twese tuzi
gukina izo nkino bifise akahe kamaro ku mukinnyi no ku bumenyereza
ku byerekeye icyo kintu no kuri se target yo gushika kure hashoboka kandi nk'uko nahemeje kubivuga ni visibility ku mukinnyi abayo abantu benshi baba bakeneye abakinnyi abari aba agent benshi baje kubivuga novuga ko muri rusange ni icyo novuga ko kiriho turiko umwe wese afite objectif uravye no kuri turese n'abakinnyi n'abarongoye umugwi bose urabona ko ari objectif kubera mu akantu katari gato gashobora kuba kuboneka turamutse tugeze kure hashoboka navuga yuko icyo cyo ni target dufise twese ya ntangiriro dufise gutangurira ku mukinnyi gushika kuri barongoye ekipe hama kindi no nk'umumenyereza no kuri ni kujya inasubiye kuvuga ku mukinnyi ni objectif
inkino za Basketball Africa League ziheruka kubera mu Rwanda warazibonye urabona abantu bazitabira uko bangana niyo baba baje baturutse bizungura iki gihugu cy'u Burundi cyanke umugwi serukira gihugu
n'amahiganwa ego narimaze kuyabona nayo narimaze kujyamo ariko yahinduye izina kare kwa Kinari Cup d'Afrique ariko twatuye Kinari Eliminatoires za Ball dukine ariko numva yuko n'amahiganwa adasa kubona ko asaba inguvu nyinshi asaba uburyo bwinshi kubera kare twaragira tutsindiye muri zone amarika cha tubandanya tukakina Coupe d'Afrique ariko ubu akaba hiyongeyemo ko amahiganwa ari menshi natwe biduha experience biduha gutegura ama equipe bashaka na n'igihugu kirabyungukiramo kiraboneka Burundi buramenyekana washaka na ekipe nationale irakomera iyo bakinye bamaze gukina amamatchi nayo bararinda ntabwo baba bafise bavuga ko muri rusange icyo kuri aya mahiganwa ya bar afasha ari nkanje nk'umumenyereza ndiga byinshi ndamenyera byinshi kandi nta muntu atakwifuza gukina ajya amahiganwa ari umukinnyi cyangwa umumenyereza nk'uko nabisubiyemo
kwitabira inkino muri Tanzania byaciye kure cyane kuko amafaranga yari yabuze kubera ubushikiranganje bw'inkino n'ishyirahamwe rya Basketball mu Burundi muja gukina bitabashyigikiye mugenda mutiteguye neza ntabwo bako ubwo buryo bushobora kubura mugasanga muratakaje ayo mahirwe yo gukina inkino mwimirije za bar
je no vuga yuko kubinyerekereje nk'umutekinisiye ngo mashiramo imbaraga yuko nogira ibintu muri tekinike twarabakorona ngo uburenganzira amandazi yuko abantu baba barongoye Basketball abantu barongoye umugwi n'abakunzi b'urukino rwa Basketball amashyirahamwe atandukanye nibaza yuko je mu ruhande rwanjye nobatera kama ko budushyigikira bakadufata umugongo hama amahiganwa yose asigaye tukayashikamo hama tugatera iteka igihugu muri rusange navuga ko biba bitoroshe nuko mubimbagije ariko je sinabivuga ko cinshi cyane ariko ndibaza yuko nkuko vyabaye naho bitari byoroshe ko tuza ndibaza ko nivyo bindi ndibaza ko bizokunda nitwagira ko tubwire iyo faze ikurikira
nakahe kamo wotera abakunzi ba Basketball kugira muzoseruke mwikwije atawubacishamo ijisho
ndumva ko je nanjye notera kamo abakunzi ba Basketball yuko bodufata umugongo bakadushyigikira ama tukagenda kubera ni bendera ry'igihugu riba riduze hama n'ugwaruka rw'u Burundi
rukamenyekana bakamenya Burundi aho uri naho buhagaze n'ubwo ko musange n'ico kandi abashimye cyane Radio Voix d'Amérique kugire umusiminzi.
Patrick Ngwijiruvugo natwe turagushimiye kuri kino kiganiro hayi radio ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari kucukorerwa mu ngata na Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira makuru agezeho mu gisata cha sport mu Rwanda.
Umukino cha basketball ikipe y'ikigo gishinzwe ibirebana n'ingufu mu Rwanda Reg Basketball Club niyo yegukanye igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Ibi yabigezeho nyuma yo gutsinda Patriot Basketball Club mu mikino ibiri ya kamarampaka yabaye kwa gatanu ndetse no kwa gatandatu. Kwa gatanu ikipe ya Reg Basketball Club yatsinze Patriot Basketball Club amanota 36-63. Kwa gatandatu nabwirongerera yisubira yitsinda amanota 64-49. Impaka zirangiriraho Reg Basketball Club ihita itwara igikombe. Umukinnyi wayo Olivier Shaka ni nawe watowe nk'uwahize abandi bose muri shampiyona irangiye. Kwegukana igikombe cya shampiyona byatumye ikipe ya Reg Basketball Club ihita ibona uburenganzira bwo kuzahagararira u Rwanda mu irushanwa rya Basketball Africa League itagombye kunyura mu majonjora. Mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize. Kwa gatandatu habaye imikino ine kuri Stade Kamarampaka i Rusizi. Ikipe ya AS Kigali yatsinze Espoir FC ibitego bibiri ku busa. Rayon Sport yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Umutoza wungirije w'ikipe ya Rayon Sport Marcel Romami yemeza ko icyatumye batsinda ari ubwitange abakinnyi bagize mu kibuga.
Ikipe ya Mukura ikintu twayirushije ni determination. Abakinnyi bari determine kuko bitewe na match twakinnye ejo bundi kwa kane ejo twagiranye nabo inama turabayireka turababwira kuba tutabashije kubona igitego kuri match twakinnye ejo bundi kwa kane ya La Jeunesse. Ariko uyu munsi twababwiye ko tugomba kugutsinda byanze bikunze kuko Mukura yaradutsinze iwabo nibyo. Ifite abakinnyi beza, ifite umutoza mwiza, ndumva ko ikintu cya mbere ni ugutsinda kuko twabasabye ni intsinzi.
Ku ruhande rwa Mukura Victory Sport umutoza Emmanuel Remesha avuga ko ntako abakinnyi be batari bagize.
Ntago byari bibi, igice cya mbere nicyo twagira ngo ntago twari umukino neza, ariko mu gice cya kabiri twagerageje gukora ibishoboka byose ngo twishyire igitego. Ntago byadukundiye, twabonye ama okazio biranga bo biradusaba rero gukora cyane match ya Gasogi. Birumvikana ko ari match tugomba gushyiramo imbaraga zose kugira ngo turebe ko twayitsinda. Nibaza ko tuzakora ishoboka byose kugira tubone ko twabona amanota atatu, ariko ntago narenganya abaso twakinnye, twakoze ishoboka kuri twebwe mu ruhande rwacu. Dufite akazi gakomeye ejo bundi kwa kabiri.
Nyuma y'uyu mukino wa Rayon Sport na Mukura Victory Sport kuri icyo kibuga cya Stade ya Kigali i Nyamirambo, hakurikiyeho uwa Kiyovu Sport na Gorilla FC warangiye Kiyovu Sport itsinze Gorilla FC igitego kimwe ku busa. Kuri Stade Muganda i Rubavu, ikipe ya Gasogi United yatsinze Marine FC igitego kimwe ku busa. Ni intangiriro nziza kuri ikipe y'umushoramari Charles Kakoza werutse gutangaza ko ikipe ya Gasogi United iri mu makipe ashobora kuzatungurana muri iyi shampiyona.
Uko ntekereza kugeza uno munsi, iyo urebye igikombe igihe cyose hari amakipe aba ari favori, ubwo haba harimo APR toujours, hakaba harimo Rayon Sport, hakaba harimo njya numva bavuga za Police, nkumva bavuga za SD Kigali, hajya numva Kiyovu nayo ibivuga. So ibyo buri muntu wese iyo shampiyona igitangira aba yumva ari favorite kuri icyo gikombe. Ariko ntekereza yuko abantu bashobora kuzatungurwa, kuko ashobora kuzaba gutungurwa gukomeye cyane gushobora guturuka ku ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Gasogi.
Ejo ku cyumweru nabwo habaye imikino ine kuri Stade Ngoma i Kibungo. Ikipe ya Police FC yatsinze Etoile de l'Est ibitego bitatu ku busa. APR FC yatsinze Gicumbi FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri Stade Muganda i Rubavu, Etincelles FC yanganyije na Rutsiro FC ubusa ku busa. Ikipe ya Musanze FC yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade Ubworoherane i Musanze. Ejo ndetse n'ejo bundi kwa gatatu shampiyona izakomeza hakinwa imikino y'umunsi wa kabiri. Ejo kwa kabiri hazaba imikino itatu. Gorilla FC izahura na Marine FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo guhera saa sita n'igice. Nyuma y'uyu mukino kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe ya AS Kigali izahura na Kiyovu Sport. Ikipe ya Mukura Victory Sport izakira Gasogi United kuri Stade Huye i Butare. Kwa gatatu hateganyijwe imikino itanu. Police FC izahura na Espoir FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Kuri Stade Bugesera, ikipe ya Bugesera FC izahura na Etincelles FC. Rutsiro FC na Rayon Sport zizahurira kuri Stade Muganda i Rubavu. Gicumbi FC izahura na Etoile de l'Est kuri Stade Gicumbi, naho APR FC ikazahura na Musanze FC kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangirira amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo vyari biremeshejwe na Joe Diane Ninahazwe. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Muri bo harimo Facile Lagibehu yavyegeranije ahanje, turongera mu biganiro vyo mu masaha ari imbere. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice.